nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe nchote na mwakonzi wa kadyo nzamba gateka kawe kaze makuru yokuru imusi wagatanu turipike nekezu jachu minagata andatu mnyanda garo nunga kayumbi na mirongi winakane ayetu kwa wategu uleka tuyehele kungi nguhuru nguhuru zikulikira nagakuru keza umumenyesha makuru Florian Langabiye yaramaze imyaka ibiri apfunzwe yarekuwe ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatanu igenekezo rya 16 myandagaro akaba yarekuwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryamuhaye ikigongwe. Umumenyesha makuru arashima kuba yarekuwe n'ayandi mashirahamwe atandukanye ahanira agateka kazi na muntu barashima irekugwa ry'umumenyesha makuru ariko bagasaba ko n'abandi bapfunzwe bazira ubusa nabo borekugwa. Ishamwe Afrika Genocide Chirimoso rivuga ko ribabazwa nuko abahoneje abantu mu bwoko bw'abatutsi babaziza ubwoko bwabo mu makomine ya Ntega na Marangara batigeze bakurikiranwa n'ubutungane kandi biyemereye icaha. Ishyirahamwe rigwanya ihonyabwoko mu gisata cya Canada rikavuga ko batagira insiguro babona inyuma y'imyaka 36 iheze ico caha kibaye abagikoze bahawe ikigongwe batigeze banasaba. Abarimyi bo muri zone Mwakiro ni muri komine Mwakiro y'intara ya Muyinga bashoreye umwimbo w'ibigori mu kigo cya leta Anagesa baridogera uburongo iyo zone ko yivye ibiro 5 be n'ibirenga ku murimyi wese yarashoye uwo mwimbo bagasaba ko yobogozwa mu mabanga arimwo akongera agakurikiranwa n'ubutungane kuko yabasahuye utwabo. Saya gusa twabateguriye n'ayandi mukanya ni donito.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Turasubiye kubaramutsa mwese amakuru twabateguye tuhere kuri iyi nkuru nziza y'akanyamuneza ntangire ku muryango w'umenyesha makuru Florian Langabiye yarekuwe kuri uyu munsi wa gatanu igenekezo rya 16 myandagaro inyuma y'imyaka ibiri yaramaze apfunzwe. Igihe yasohoka ibohero rya Bubanza yashimiye abo bose bagize ico baterera kugira uyu munsi abe ariko ari degemvya. Dutega amatwi Floriane Irangabiye.
Ndi n'umwezero mwinshi cyane kuko ngiye gusanga umuryango wanje, ngiye gusanga abana banje, nizera ko uno munsi uza kuba umunsi udasanzwe kuri bo. Itariki ya 16 ukwezi kwa myandagaro 2024 izo bitariki idasanzwe mu buzima bwanje, izo bitariki zo kwiyandika mu mateka yanje mu buryo butandukanye n'ubundi. Aha si ahantu wakwifuriza umuntu uwo ari we wese naho yaba ari umwanzi wawe, kuri kuba umukuru w'igihugu, nyakubahwa umukuru w'igihugu yabahise ndayishimiye yanyiyumviriye agashobora kumpa ikigongwe, ni ibintu ntazopfa nibagiye. Ni ikintu numva cyankoze ku mutima cyane mu buryo budasanzwe. Ndamwifuriza iteka n'itekane, ndamwifuriza ituze, ndamwifuriza iterambere mu gihugu atwaye nanje mbamo, kandi nanje ndumunyagihugu umurundikazi, kuko uko bigenda kose yaba ari akarenganyo, yaba ari novuga uburyo umuntu yinjira ngaha, uko bigenda kose si ahantu haryoshe, si ahantu habereye. Naboneye byinshi, nizera ko bizomfasha mu kubaka Uburundi yipfuza, Uburundi umuntu wese yipfuza. Nshima kandi amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yagiye arakora uko ashobora kugatera kamo uno munsi uboneke ndawushikeko. Ndashima cyane kandi umuryango wanje, ndashimira ababyeyi, ndashimira abavukanye, ndashimira abo bose bamfite ku mutima nabone bagumye banyumvira kandi bambaye hafi mu buryo bucanwe buriya. Ashimira rero n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje, nshimira cyane cyane rero n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu by'i Burayi, Union Européenne mu Gifaransa, kuko wambaye hafi mu buryo budasanzwe. Ashimira kandi Amnesty International, ashimira urwego rw'abaharanira agateka kazi na muntu bose tunavuze FDH, ashimira kandi amashyirahamwe yose yambaye hafi yagize mu buryo cyangwa buriya kugira ngo atera kamo gashike kure.
Umugwi w'igihugu uraba ibijanye n'agateka kazi na muntu urashima nawe nyine iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu ituma Florian Rangabiye arekugwa 6 binyeni muri abarongoye CNDH yari yashitse ku ibohero rya bubanza harizera kwico kigongwe cy'umukuru w'igihugu kizobandanya gukwirana yandi mabohero kugira ngo bize bifashe kugabanya ubwinshi bw'abanyororo buvugwa mu ntara zose no mu mabohero atandukanye y'igihugu.
Ni jambo ryo gushima ingingo y'umukuru w'igihugu yatanze ikigongo kuri uwo yahora afunzwe, kandi twizera ko hariho n'izindi ngingo zigiye gukurikira kugira ngo n'abandi bafunzwe bashobore gutezurirwa, kuko murazi ko twama tubivuga mu raporo yacu. Turasaba ko ibitigirije bafungwa byogabanuka cyane, kuko murazi ko iyo hari abafungwa benshi batabaho neza kandi badafungura neza, ariko iyo abo bafungwa bakigongwe canke bagakugwa mu munyororo nibo bashobora gufasha mu iterambere ry'igihugu. Tubibaza ko ibyo bizobandanya, dusaba ko nyacyubahiro umukuru w'igihugu yobandanya kugira ngo n'abandi turabizi ko bariko barabitegura binyaruke, abo bandi basigaye nabo bashobore kuronka ico kigongwe. Tuca dusaba n'umushikiranganji ajejwe ubutungane ko nawe yogira inguvu kugira ngo akurikize iyi ntumbero, nabo abafungwa nabo bashobore gutezurirwa, kuko umwe wese mu vyo ajejwe haba harimwo ingene ashobora gufasha kugira agabanyije bitigiri. Dusaba n'umushingwamanza mukuru wa Repubulika ko nawe nyene yogira iyo ngendo nyene kugira ngo twese mu Burundi twumve ko ikituragishinga ari ukubitigiriza abanyororo bishobora kugabanuka.
Kubwa barongoye ibimenyesha makuru mu Burundi bikorera mu buhungiro barashimye ngingo igiriki kigongwe umenyesha makuru Florian Yangabiye, ariko bagasaba ko nabandi barundi bapfunzwe bagirizwa ibidafashe canke bahereje ibihano baciriwe bore kugwa. Ino Samuhozi arongoye televiziyo Honesance agasaba umukuru w'igihugu ndayishimiye kurekura abo bose bapfunzwe ku karenganyo tumutege yompi.
Ingingo yo kurekura mugenzi wacu Florian Rangabiye yafashwe n'umukuru w'igihugu nta witonezereza, ari nyine kurekurwa ari umuryango wiwe ari umuryango we wundi wamenyesha makuru. Twese turanezerewe cyane kumva iyo ngingo yarayifashwe n'umukuru w'igihugu, tugasaba ko n'abandi barundi ibihumbi bari mu mabohero bazira ubusa nabo umukuru w'igihugu yobibuka akabarekura, barekure basubire mu miryango yabo basubire mu buzima bwabo, kuko ni bene Burundi. Na witwa ko ari nyagufungwa nyakurenganywa azira ubusa. Turasabye cyane ko umukuru w'igihugu yo kwibuka nabo bandi bihumbi basigayeyo, harimo na mugenzi wacu Muhoza umumenyesha makuru nawe nyine, ko bose borekurwa, abo bose bahejeje ikingo cyabo cyo gufungwa bakiri mu mabohero, abo bose barenganuwe n'intahe ariko bakagumizwa mu mabohero. Turasabye cyane ko umukuru w'igihugu nabo yobibuka akabatezurira akabarekura bagasubira mu miryango yabo. N'abarundi nabo barakeneye kuba mu Burundi bwabo mu butungane no mu mahoro nk'abandi bose b'abarundi babyifuza nabo nyine.
Mu ishyirahamwe Rukristu ryishinzwe kurwanya isinzikarizwa buzima rya kiremwamuntu Akate Burundi nabo nyene barashimire kugwa ryomenyeshamakuru yarafunzwe yatacha azira Jean Claude ntiburi munsi ajeje igisata cy'amategeko muri Akate Burundi. Avuga ko bibabaje kubona umuntu amara imyaka nk'iyo apfunzwe atacagirira na kimwe gifatiye ku mategeko, ariko arakurikiranwa ko ishyirahamwe Akate Burundi rigasaba ko n'abandi benshi bapfunzwe mu karenganyo nabo borekugwa bakidegembya tumutege yompi.
Akati Burundi irashima irekugwa rya Florian Irangabiye yaramaze imyaka 2 afunzwe, ariko rero birakenewe ko dusura tukavuga yuko uru rubanza rwa Florian Irangabiye rwari rufatiye cyane cyane ku mvo za politike gusumba imvo z'ubutungane. Kuva gifatwa ibyagirije byari byafashwe muri dosiye ya Florian Irangabiye byaraboneka yuko ari ibyagirije hagaze ku mbo za politike, kwari kugira ngo batere ubwoba umuntu wese iyo bafise ibyiyumviro bidahuye n'umugambi uri ku butegetsi, kugira ngo abantu bose baratinye ntihagire ushobora kubandanya avuga. Nk'uko mubibona rero n'ifungurwa ryiwe ryabaye mu bintu bifise isano na politike nyine. niho rero bica bigaragara yuko atamvuze ubutungane zari zimufunze akati Burundi iranezererwe no kubona Florian Ngabiye aronka umwidegembyo kubera ko bikuye akarenganyo yari karakoregwa mu kuguma mu munyororo atacaha kifadika yakoze ariko rero birababaje kubona yuko umuntu ashobora gufatwa agapfungwa kamara imyaka ibiri apfunzwe kandi atacagirije kifatiye ku mategeko ariko arakurikiranwa na karenganyo gateye isoni dukwiye kwiyamiriza abarundi bose uko Florian Ngabire yarapfunzwe nabyo nyene ni ibintu bidahiteka ubutungane bw'igihugu canke ubushikiranganje bw'ubutungane canke uko ibyo amategeko bisanzwe bitunganijwe mu gihugu cacu c'u Burundi. Florian Ngabire siwe wenyine rero apfunzwe muri ubu buryo bw'akarenganyo, ni benshi bameze nk'uko muribuka abagiye barafatwa kuva kera bazira yuko bashikirije ibyumviro byabo, muribuka abafashwe mu 2015 kubera ko bagiye mu ibarabara bagashikiriza ibyumviro byabo bavuga yuko manda ya Nkurunziza idahuye n'amategeko, abo bose ari benshi bagifundiye mu mabohero. Aha rero turasaba yuko ajejwe igihugu no munsi tugasaba ubushikiranganje bw'ubutungane rero n'umukuru w'igihugu uno munsi arekuye Florian Ngabiye ko yobigira no ku bandi bari muri ako karenganyo akabarekura bakidegembya kuko nta kintu kimwe kibafunze ku bijyanye n'amategeko. Twebwe muri akati Burundi tusoguma turikanuye tuvuga ibitariko biragenda neza mu butungane, tuvugira abo banyororo cyangwa abo bantu bariko barakoregwa mabi n'ubutegetsi kugira ngo turabe yuko bo kwikubita gashi bagashobora guhindura ingendo.
Abahanyira gateka kazina muntu ntibigeze bahengeshanya gusaba irikugwa, nabo nyene bakaba bashimye irikugwa rya Florian Ngabiye. Muri bo hakaba harimwo umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Mari Louise bayica karongoye uwo muhari akaba yaboneye akajyo ko gusaba yuko na Emilienne Sibomana na Sandra Muhoza nabo nyene borekugwa tumutege yompi.
Umuhari inamahoro washimye cane ingingo umukuru w'igihugu c'u Burundi yafashe kwigenekerezo rya 14 myandagaro uyu mwaka byo gutegeka irekugwa ry'umupfasoni mu menyeshamakuru Florian Irangabiye yari yaciriwe urubanza rwo gupfungwa imyaka 10 ku mvo zidatahuritse namba ubu ari degenje. Turashimye cane iyo ntambwe ikomeye umukuru w'igihugu yagize mu guharanira iyubahirizwa ry'agateka k'abakenyezi mu gihugu c'u Burundi. Vyobaye vyiza cane yagira ko agategeka ibohorwa rya wa mufasoni wundi Emilienne Sibomana yarekuwe na sentare isubiramwo imanza y'igitega kuva kwa 28 Ruheshi mwaka 2024 ariko vyanse ko bamubohora. Vyari binakwiye kwaca tegeka irekugwa rya wa mufasoni wundi umenyeshamakuru Sandra Muhoza nawe nyene agundiye mu ibohero atacazira. Umuhari n'amahoro rero uboneyeho akanya ko gutera kamo abarongozi b'igihugu ngo bahagurukire ico kibazo co gutungane bw'igihugu butuzuriza abanyagihugu, nibashire intwaro ku murongo abarundi ntibakabeho bazenye ubukiriro ku kigongo c'umukuru w'igihugu nawe atabuze ibindi bimufatira byoshobora gutuma atabona ivyo bibazo n'ingoga. Turakeje Florian nabiwe nabo bose bamushigikiye n'ukuri n'umunezero kuri twese.
Mu ishyirahamwe ry'ugwaruka harigwanya ikibi n'akarenganyo mu bwitonzi Ajina mu mfunyapfunyo y'igifaransa naryo nyene barashima ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura umumenyeshamakuru Florian Ngabiye. Jean Ndowimana arirongoye yaboneyeho n'akaryo gusaba umukuru w'igihugu kurekura n'abandi banyororo bavundiye mu buroko ataco bazira tumutege yompi.
Turashimiye rero cyane umukuru w'igihugu c'u Burundi kubona yafashe iyo ngingo nziza yo gukura mu gasho uwo mufasoni yari amaze imyaka ibiri ari mu karenganyo. Turamushimiye tugaca dusaba n'ingogara n'ingoga dushimitse kandi kugira ngo n'abandi barundi tuzi benshi cyane bari muri ayo maprizo barenganywa bataronkwa urubanza bacira urubanza abandi ntibaheze ngo bave mu munyoro kandi barawutsinze urubanza, turasavye umukuru w'iguna akoreshe ingingo nk'iyo abwe ni gwibashingiro maze abatezurire abakure muri ako kaga k'umunyororo ubabaje cyane kuko gupfungirwa ubusa birababaje gusumba gupfungwa wagira icaha. Turashimiye kandi umuryango w'amenyesha makuru ubwo wagumye usemerera hamwe n'umuryango w'abaharanira agateka ka kiremwa muntu mu Burundi no hanze y'igihugu reka n'abandi bose baradwe ishinga no kugwanya karenganyo mu Burundi barahora bagwanira ubutungane bagwanira agateka ka kiremwa muntu ahariho hose batarinze kuraba uwarenganijwe uwariwe.
Inzamba
Khadu Inzamba agateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya. Birababaje kubona abahoneje abantu babaziza uko bavutse arabatutsi mu makomine ya Ntega na Marangara kuva ku igenekezo rya 14 z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani n'umunani bagirirwa ikigongwe batanagisavye bishikizwa na Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga mw'ishyirahamwe ryigice zo kurwanya ubunyabwoko mu gisata ca Canada akaba yashikirije mu gihe ku igenekezo rya 14 za kuno kwezi hari haheze imyaka 36 ubwo bubisha bubaye iryo shirahamwe rivuga ko bitumvikana ingene ishirahamwe mpuzamakungu ni itarafatira ibihano abakoze ayo mahano kandi baravyemereye. Dutega amatwi Emmanuel Nkurunziza.
Twasohoye irya tangazo kugira ngo twibukire hamwe imigwi ibiri y'ibyaha cyagahomera kumwe bya by'ibonyabwoko byakozwe n'umurwi w'ibonyabwoko baye parite hutu ubwo datwanwe yacitse FNL ahandi naho muri CNL kuko twashaka kwibutsa yuko ku itariki 14 z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'1988 abicanyi ba parite hutu barengeye ku batutsi ba mu makomune ya Ntega na Marangara ziri mu buraruko bw'ubuseruko bw'u Burundi bariyamwe barabica hanyuma gushika no munsi akaba atanumwe arabihanirwa ahubwo cyane cyane tukaba twashyize twibutse yuko aho guhanwa baciye bagirirwa ikigongo batanasabye bakaba bakigiriwe bidaciye mu mategeko bigenza kubiri nimwashaka n'amategeko mpuzamakungu bakagihabwa n'ubutegetsi bwari buhari ico gihe kubera ubundi birazwi bisanzwe bizi ko icaciye abanyabwoko ari ca kitaba bari kuba kitibagirano kitagirirwa ikigongo. Nijo tubona muri ritanga twashyize twibutse yuko hampande kandi ari kubera baronse ico kigongo batakibereye parito utunyene yaciye yirara mu batutsi b'abanyamurenge n'uko bavuka muri Kongo bari mu ikambi yabo y'impunzi yo mu Gatumba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane mu ijoro ry'iwa 13 myandagaro irabica ikuza ko irengeye cyane cyane kubana n'abatambukazi bashobora kwirwanira ibica rubi abenshi baturiye hanyuma duca tuboneraho akaryo ko kugiye twatangiye utangazo kubwira ishyirahamwe mpuzamakungu ni umubabaro dufise ukubona ryari ryemeye yuko rizokora amatohoza twari tuzi yuko bazoca bashira imbere y'ubutungane bakoze iryo shano ariko gushika uno munsi nta cegeranyo kijanye nabo bicanye casohotse nta n'umwe yigera bifatirwa ngo bihanigwe kandi ibyo byose bikaba gutyo bene gukora iryo shano bari babyiyemereye kuko nk'uko dusanzwe tubizi muri uwo mwaka nyine iryo shano bakirikora umuvugizi wa parito huto abaye Pasteur Habimana yarabivuze yigamba avuga ati n'abandi barabishe natwebwe twakoze nk'abandi kandi hagira abasubira kuvuga yuko ari abandi babikoze nitwebwe kubona rero gushika uno munsi utakiraba twaciye dusubira tubanegura twivuye inyuma ishami mpuzamakungu ni kubera iyo hageze ku ihonyabwoko rihama abatutsi bo mu Burundi ishami mpuzamakungu ni umenga hariho umwana n'ikinono umututsi wo mu Burundi wo menga yishwe n'ibisanzwe.
Mu gusozera ano makuru twateguriye tuje muri komine Mwakiro y'intara ya Muyinga aho abarimye muri zone Mwakiro bagiriza urongoye zone Mwakiro ko mu kutororokanya umwimbo uja mu kigwana Gesa yabivye umwimbo wabo ku murimyi wose ngo akaba yatwara ibiro bitanu canke birenga basaba ko iyo bogozwa mu mabanga arimwo akongera agakurikiranwa n'ubutungane abarimyi basaba ko bosubizwa amafaranga batakaje muri ubwo busuma. Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Bekimansi Mpabansi arahumuriza abo barimyi ko ata amafaranga y'ibyo bigori bibwe n'uwo mukuru wa zone Mwakiro arasohoka. Eki inkuru tuyibaze Edi Claude ni nahazwe
abanyagihugu barabazwa n'uburuhe bagize bariko badarima ibigori hageze ko bikanda bagaca bahura n'inyatsi kubgabo ngo birababaje kubona bariwe n'uwo bakijije ariwe kandi yarabarongoye umukenyezi arongoye zone mwakiro avugwa muri ayo manyanga ngo yakoranye n'uwarajejwe kugura umwimbu ukwiba abanyagihugu umurimyi umwumwe ngo akaba yakugwa ko ibiro bitanu canke birenga urumunyagihugu washikiriza akababaro kiwe
ari umukenyezi azi n'ingene isuka irabaza akubahuka akadusahura ivyo twabiriye icuyi rero dusaba yuko bomufatira ingingo zihambaye mubijanye n'intwaro hanyuma mbere n'ubutungane bukamukurikirana kugira ngo ayo mafaranga ahuye n'ibigori yagiye aradukata tuyaronke kuko umwe wese mu barimyi yamutwara ibiro bitari munsi ya bitanu mbere n'ibirenga dusanga n'ibyo umurimyi yaba yashoye bashoye nk'ibiro ijana byagutwara na cumi canke birenga
Mwanuzi wa buramata w'intara ya Muyinga ajejwe intwaro n'ubutunzi ari nawe ajejwe gukurikirana igugwa ry'umwimbo w'ibigori muri Anajesa Jean Bertimas Mabansi arahumuriza abarimyi bibwe ku mwimbo w'ibigori bashoye ata amafaranga yagiye ku makonte yari yugurujwe n'umukuru wa zone Mwakiro
iyo bavuga ko hari amahera yagiye ku makonte yabashaka kugira amafaranga amahera ntiyigeze ajako kandi n'amahera kugira ngo asohoke musanire atanga uruhushya
abanyagihugu bakamenyesha ko uwarongoye zone Mwakiro ngo yararindiriye kuzoronka amahera agera ku miliyoni 30 avuye muri ubwo busuma
arakenuye Edicode ni nahazwe n'onganye duce dusozerera makuru twabateguriye yo kuri uyu mugoroba ku munsi wa gatano shimire mwese mwari muduteze yompi shimire nabagenzanje bakoze ibishoboka byose ngo ayo makuru aboneke nk'uko muyumvise bonfit nyongere nako ndabashigiza ndabifurize kuranirwa mu byanyu n'umubanyu na gahwana